n'izindi culture amakuru mu kirundi.
Umunsi mukuru mwiza ko bayisilamu wa Eid al-Adha. Ndabahe mwiriwe mwese muri ko mukurikirana ibiganiro vya radio Indundi Kiriture. Ndanabikaze muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba mu rurimi rw'ikirundi ashimikiye hanini kuri ibi bikuru bikuru. Kuri wa gatatu hahimbajwe ku isi yose umunsi mukuru w'intamuzwi nka Eid al-Adha ko mu idini ry'abayisilamu bafata nk'ikimenyetso cyo kubaha Imana. Muri aya makuru murumva ko byari byifashe mu gisagara cha Bujumbura ibubanza hamwe no mu Kayanza mu buraruko bw'igihugu. Hari ababyeyi baba mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura batewe impungenge n'uko abana babo bakoresha ubuhinga bwa none cyane cyane mu kuraba ibitacyo bifasha nyabuna bisubiza inyuma indero yabo basaba leta gucungira hagufi. Aho nyene Bujumbura arabanyagihugu bo ku mutumba Mugoboka zone Nyakabiga komine Mukaza bidogera iteba ry'imanza zicibwa n'abahuza ibishobora gutosekaza umubano mwiza wa harangwa. Naho biri uko abashima igikorwa c'abahuza muri ico gice ntibabuze. Ivyo byose ni mwido nido rya makuru ahagarariwe muhinga bw'ivyuma na Matiabo na Yesu irijwe ni Jaho Dironkeje Imana.
Radio Indundi Culture.
Nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru nkuru zano makuru. Kuri uyu wa gatatu ku isi yose niho ahimbaza umunsi mukuru w'abayisilamu bita umunsi w'intama canke Eid al-Adha wibutse kubaha Imana. Aho yategeka intumwa yayo Ibrahim ngo atange umwana wiwe w'ikimazi. Abayisilamu bafata umunsi nk'ikimenyetso cyo kubaha Imana. Musiguro yiwe mu kiganiro ha Radio Indundi Kiriture Sheikh Hassan Nyamweru umwe mu bavuga butumwa muri iryo dini avuga ko igishigwa imbere n'abayisilamu gikuye no kubahirizwa na umuyandi madini ari kwicisha bugufi. Wo yigeze kurongora inama y'abavuga butumwa muri iryo dini yizera ko ingorane ziki gihe zishobora guhera hamwe abantu bose bo kubaha ishaka ry'Imana.
Numunsi mukuru aho Abraham intumwa y'Imana Imana mu kumugerageza yamusaba yuko yotanga umwana wiwe ikinege ku Bisilamu. Twe twemera yuko ari Ismael naho bene wacu b'abagatolika n'abandi bavuga yuko ari Isaac. Mugabo icyo duhuriza ko twese nuko icyo gihe Abraham yarafishe umwana umwe Imana imutegeka yuko yo muwaka acashaga gushyira icyo gikorwa mu ngiro nk'uko Imana mutegese. Niho rero Imana rugira byose yamurokora Ismael irungika umumarayika Gabriel aje afise inama mu kuboko kwiwe kw'iburyo ati Imana yavuze ko bagiye inama mu kibanza cyiwe. Nicyo gituma twitira yuko ari umunsi mukuru w'inama. Nkuko rero twama twigisha abisilamu bicishe bugufi hanyuma bamenye yuko mbere yuko tuba abisilamu imbere yuko abandi baba bagatolika twese dukomoka kuri Adamu na Eve kandi twese turi biremwa by'Imana kandi Imana irafise ukuntu yashaka yuko twese tuzobaho. Nicyo gituma notera kama abarundi bene bacu banyumva bagerageze vrema bicishe bugufi je ndizeye yuko Imana izodufasha izi tubone ko ari ingorane hazogera igihe tuzoguma tubiyaga nk'akahisi kujya tuwamo tubiyaga n'ibindi byacu. Twe mu idini ryacu intumwa y'Imana twigisha ivuga iti kamata kunu iwanale ati uko mumeze niko muronga indongozi nkambe. Ni ukuvuga yuko mwicishije bugufi muzoronga abarongozi neza. Cyo gituma rero tubanze duhinduke natwe.
Abo bayisilamu bahamagarirwa kwijukira ibikorwa bikenure kugira baronga ivyo batanga bafashisha abandi mu gihe cy'imigigo irangiya umunsi mukuru nk'uyo. Ku bwa Sheikh Abdul Karim Miburo arongoye umuryango w'abayisilamu muri komine Bubanza intara ya Bujumbura aranabahamagarira kwijukira imigambi zo bashikana ku mbono kazoza nk'abandi. Naho muri iki gihe hibonekeza ubukene ivyankenerwa ku isoko bisigaye bizimvye aho Bubanza twakure mugenzi wacu Alex Nkeshimana hakorera.
Abayisilamu y'Ububanza bifatikanije n'abandi mu guhimbaza umubwirwa wo gutanga cyane cyane ku byo bakunda mu kwigana Aburahamu. Nyuma y'igisabico abayisilamu bahamagarirwa gushyira hamwe gufashanya no gusangira n'abandi. Sheikh Abdul Karim Miburo arongoye umuryango w'abayisilamu y'Ububanza abahamagarira gukora barondere ejo abataronse uno munsi baze baronke icyo batanga ntibagume biteze guhabwa.
Tanga icadafise ntawutunga kandi icatarondeye bamugara rero abayisilamu gukora kugira nabo ejo nabo nibaze baronka icyo bashaka gutanga. Uko ngo kuboko gutanga niko kweza gusomba kujya kwakira
mu gihe ari gihe cyo kwimbura bahanurwa kubungabunga umwimbu bitwararika indero y'abana buca baja mu kiruhuko babategure kuba abayisilamu b'ejo.
Tuhamagara ababyeyi kwitwararika indero y'abana kuko nibo Burundi bw'ejo nibaze baka abayisilamu nibaze baka igihugu. Nyuma yuko bazavuye ku ishuri ababyeyi ntibazoca basamara kubona bakugira baje kumarigara canke ngo bagume bayerera hirya no hino.
Abdul Karim Miburo aributsa ko bakwiye gushyira ingufu hamwe mu migambi y'iterambere ijyanye n'imbona kazoza kugira ngo bajane n'abandi mu iterambere
ariho umugambi cyangwa project irakogwa ku gwego gihugu witiriwe girahuba wubaho cyo turubaka rero ibiro bikuru bizokoregwamo n'umuyobozi cyangwa umukuru w'Uwisilamu mufti w'igihugu cy'u Burundi ibyo biro byuzuye tuzoca tubana yadukora ibikogwa by'iterambere bizodushikana kubaka amashuri kubaka amavuriro ibi byagirahuba wubahwe twumve nako ko dufise natwe cyo twaterere mu iterambere ry'igihugu tuze twubahiga ibikogwa tuzatwakoze
uyu munsi wa aid ada ukaba ushitse hari ubukene akazi kagoye kuronka mu baIslamu nkuko bavyivugira muri komine bubanza bakaba baronse imbagwa zingana intama 20 ariko ngo bazuguma bagira uwo mugi wo kubaga iminsi ne yose Sheikh Abdul Karim Miburo yibukije yuko abaIslamu bo kwitabira ikiringo cimirije cy'amatora kugira ngo baziye kwitorere abarongora ari singe cyari bubanza indudikiritivu
Ahanda abayisilamu batewa kamo nkako ni muri komine Kayanza intara ya Butanyerera aho basabwa kwitaho ibikorwa by'iterambere kwitwararika indero y'abana babo ariko ntibasamazwe cyane n'ibyo batunze ni zimwe mu mpanuro Alimena umukuru w'umuryango w'abayisilamu muri komine Kayanza intara ya Butanyerera yabashikirije haimbazwa uwo munsi mukuru nyene Jana Himana ni mugenzi wacu akorera mu Kayanza tugire kumuriri
Muri ivyo birori vyabereye ku kibuga c'inkino ca gatwaro kiri mu gisagara ca Kayanza Armenar yasavye abayoboke ba Islamu muri yo komine kwicisha bugufi nka sekuru wabo Ibrahim igihe yemera gutanga ikimazi ku mwana wiwe w'ikinege Ismael aboneraho no kubahamagarira kudasamazwa n'ivyo batunze ahubwo ko vyo babera ibikoresho mu bikorwa vy'iyobokamana mu kuyiyegereza ngo gucyo bazoshobore gushika amahoro mu ijuru yagiriye kandi abahamagarira kwitaho ibikorwa by'iterambere no kubungabunga umwimbo w'isarura ryimirije mu ntumbero yo guhamgana n'ikibazo cy'inzara ariko kandi ntiyibagiye gusaba abavyeyi kwitwararika indero y'abana babo narijya hasigaye iminsi mike ngo baje mu buruhuko ati bo baha udukorwa duto duto kugira babarinde kwiyerereza ngo nayo ubundiho ibyo bazoba barize ntacu byo bamarira mu gihe hatojamwo uruhara rw'abavyeyi Godefrani nizigiye mustanteri wa komine Kayanza nawe yasavye abari mu idini rya Islam kwitaho cyane ibyingo zabo kugira imiryango yabo imerwe neza kuberako no mu bagwizatunga harimo benshi bo mu idini rya Islam yabasavye gukorera mu makoperative kandi barangwe n'umutima w'ukwizigiranira abadafise uburyo babahe mitahe kugira ngo abanyagihugu bose barangwe no kuba bari ku bikorwa by'iterambere muri komine Kayanza ni hari abutangerera Jean Emmanuel kuri radio indundikirituyo
Ku ruhande rwa leta y'u Burundi umukuru w'igihugu bashima ko abo muri Yodini bariko baratera intambwe mu kwiga amashuri gusumba uko byahora mu ijambo yashikirije habere ibirori nyamukuru ku rwego rw'igihugu Bujumbura Perezida Varisito Ndayishimiye yanashimye ko kubakana n'abakenyezi barenga umwe mu baIslamu bikogwa mu bugwaneza acayemera ko ibibazo biri mu gihugu bibwirizwa gusangirwa n'abantu bose
ngiragaragaza umunezero ko abayisilamu bobo ntibakimeze nk'abayisilamu ba kera abayisilamu ba kera basanga kwirigara gusa naraja mu buhenzi basanga abayisilamu ariko bakina rudo mugabo bo vyarahindutse ubu basanga ku TV barakora kare bamenga abayisilamu ntibakwiye kwiga ngo bateze imbere igihugu none ubu dufise abayisilamu bize niyo haje umuyisilamu akaba umushikiranganje nka tumara maza vyerekana ko bafise umutwe ku kazi bose bategereza kunganya amahirwe mu gihugu kirimo abantu b'Imana hari ikintu kimwe tugenderako ivyo uri kurakora ntibitiri mutsuwundi ubikore mu bugwaneza kwingengana ni wawa biranditse mu gitabo cy'abakristo ati wewe inivyo ufata ubifata udashaka ko bitirimutsa uwundi nico gituma rero amuyisilamu barafunga ngo nuko ufise uwundi mugore mubigira mu bugwaneza ikigira kabiri nuko umwana ategerezwa kugira se abantu ba mbere tugwanya n'abantu bagenda bakarenga ibigo hanyuma umwana akavuka atagira se kandi sariho umwana kwitwa imfuvyi afise se biramaramaza kuko mu Burundi umwana atorana kwa se natorana kwa nyina kugira ngo abeho kiraza gutunga umwana abe imfuvyi kandi afise umuvyeyi icyo ndabemereye nuko turi kumwe kandi tuzokwa turiko turakorana umwe wese agira ikibazo kibi cya twese tubitorera umuti kugira ngo ntihagire n'umwe yamari pari dodomba mu gihugu Imana yatugabiye
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu arabandanya ku isaha 12:27 z'umugoroba. Abanyagihugu ku mutumba mugobo kuri muri zone Nyakabiga komine Mukazi ntara ya Bujumbura bari dogerite barya imanza zicibwa n'abahuza ba muri ako gace. Bamwe bibaza ko hamwe byobandanya uko biri byoshobora gutosekaza umubano mwiza warangwa hagati y'izo mpande zibiri kuva aho gwego rushingi wariko arabashima ibyo bakora ugwego rujejwe intwaro muri ico gice rubwiriza abahuza kwirinda ibyo batandukanya nabo baserukira Kristo arizerera Imana.
Muri rusange kuvashinzwe ugwego rw'abahuza izo mpande zibiri zayizibanye neza muri ico gice kuko ubu biborohera kuronka abo bitura batiriwe baraja mu ntwaro.
Rena mbona abahuza batunganiriza ufisi ikosa bakamuhanura bakabahanura bubahane mu kibahane kandi nta bantu benshi mpora mbona bava mu bahuza bajya kwitura amasentare n'ibindi zananiranye ngaha mu bahuza kaje ndabona
abanyagihugu ariko banengura ko araho imanza z'amatati zidindira izo bibaza ko abo bahuza baba kene guhabwa ibiturire
ibiturire birabamwe mugabo hari gihe batabitomora akaguma bakujundise umufumbateje akabari habitomoka wanumba umba bitababirimo
kugira habandanye hatsimba tatu umubano mwiza hagati y'abanyagihugu n'abahuza abanyagihugu basaba ku rwego rw'abahuza iyo babitoye boje baratumbereza ukuri hisundu wakaranga mutima kabo
bisaba ko umuntu agiye kubitwara boje batumbera ibyo bamukorera kaje imbere kuko abahuza tujane imbere cy'abahuza kibananiye n'icyo bashoboye ugaca bagitunganya urumva ntiturinda kuja imbere none kurinda kwa madotonda kwa chef de zone wumva bitomoye abahuza batabishoboye kubitoka kandi bagiyeho ngo babe abahuza bo kuduhuza
urongo rwego rw'abahuza ku mutumba mugoboka Ruhambo na Nkira aremeza ku mubano wifashe neza kuko atamunyagihugu aritwara ko yarenganijwe n'umuhuza
rwego rw'abahuza wifashe neza kuko turatunganiza bene igihugu batwituye kenshi dushira imbere bwa mbere kubahuza batangira impanuro kugira ngo bikunde atati babafitaniye kugira ngo umwe wese arengere icapfa no ubundi kugira ngo bikunde abane mu mahoro umuntu aje kuburana ababona kumenga we yotsinda gabo iyo bitagye nkuko yabigomba tabura gashabe hari gihe yidoga cyanke bakadutuka gabo beratwigishijwe ukuntu umuhuza ateza kwifata mu bene gihugu byo turabikenguruka
mu ntwaro kuri uyo mutumba barashima umubano w'abanyagihugu n'abahuza Abubakar Misigaro arongoye umutumba mugoboka ahamagara abahuza kutigera barenga kuco barekuriwe amategeko ngo bituma umubano bafitaniye utosekara naye abanyagihugu arongoye abasaba kwama bumviriza impanuro bahabwa kugira umubano ntutosekare
icyo tubasaba nuko bokumvira amategeko amategeko araremereye kandi amategeko akora kuri bose abahuza nabo tukabasaba yuko bokumviriza abo bene gihugu batagishizemwo nkunzi na kamwana wa mama kanazenda nuko baba abantu arabo mu kibanda asanga kankunzi hari giye rimwe rimwe kabaho nta wose yabwoze
umutumba mugobo ka na gace garugwamwo imijyango irenga 10,000 hakaba hari abahuza 30.
Kristalize harera Imana urakenuye tukiraho nyene ni Bujumbura abavyeyi baratewe umutima uhagaze nuko abana babo bakino gihe barabitagira ikimazi ku buhinga bwa none bishobora kuba kwegera mu ngeso mbi batera kamo leta gucungera hagufi bica kuri ubwo buhinga bwa none no guhana bashira ku mbuga ibisubiza inyuma indero y'ugwaruka iyo tamira tuzi
kwa bana bakoresha nabo buhinga bwa none abo bavyeyi bemeza ko muri kino gihe ho bigwiriye
nibo benshi cyane nibo benshi kweli igenerasiyo y'ubu yoyo ningorane ihatari kabisa
ibica ku mbuga muharamubona ko rimwe na rimwe hariho ibitari bikwiye guca ku mbuga
cyane biteye isoni kuko umwana abandanije abiraba nyene ucisanga nawe nyene yadutse
ariko rero ngo kugenzura ivyabo bana baba bariko bararaba akenshi ntivyoroha
biragoye ahubwo biragoye gose no gucunga n'Imana ikamufasha nayo bundi ho abana urabacunga ariko ingeso bakaguma bazigiye
ariko abo bavyeyi babona ko kugenzura abana babo ari uguhoza ko kugira ngo ntibatindero
mu gihe ariko arayikoresha ntubumenya ngo ariko araraba bya igimo ifite ikimazi cyangwa ngo ariko araraba itagira ikimazi urumva nyene cyasanga bigorana ariko nyene nk'umuvyeyi cyabisaba ko wamuri hafi y'umwana naho nyene ubuzima buducanga ugasanga nyene biragora ariko byasaba ko umubyeyi aba hafi y'umwana akamukurikirana umwanya bafise icyo gikoresho akabanza agasimbira hara karaba ko ibyo ariko aragikoresha arico byagenewe cyangwa arico cyatumye akigura
reka na leta ngo yogira uruhara muri ico gikorwa
ikintu leta yofasha yodufasha bakaza baragabanya gushyira ibyo bintu biteye isoni ku mbuga uko urumva ko abana benshi baragurirwa ibikoresho bivanye n'amashuri bigako bigasaba ko bakoresha amaordinateur cyangwa amatelefone akuze n'abashira ko bidahuye bagahanwa nyene kuko nyene hatabaye ibihano ntivyohera cyangwa ntivyogabanuka
mu mwaka uheze abarundi baharugwa ku bice 24 kwijana baraja ku buhinga ngurukana bumenyi mu kiganiro yatanze muri munyonyo umwaka uheze kijanye no gukingira gateka k'abana mu gihe cano ne c'ubuhinga ngurukana bumenyi Micheline Sabiteka umuhinga mu vyigwa vy'ubuhinga bwa none yamenyesheje ko hari uburyo usanga abavyeyi batazi bwo gukurikirana abana babo iyo bari ku buhinga bwa none ubwo buryo application muri rimwe rw'igifaransa nkuko tubusoma ku kinyamakuru Leruve co mu Faransa hari nk'ubwitwa MSpy Net Nanny Family Link Kids Logs n'ubundi ubwo bugafasha nko kugenzura umwana abari kararaba ku buhinga bwa none
yo tamira tuzi ukutagira uburaro bushemeye hamwe nuko abanyeshuri baburaho bigira ni zimwe mu ngorane zihanze abanyagihugu begeranirijwe mu kibanza cha Gateri kiri muri komine Bukinanya n'intara ya Bujumbura kirimo abatayizabo kubera imyuzure yo mu Gatumba komine Ntahangwa hose ni mu ntara ya Bujumbura mu gihe bamwe mu waserukira umuryango utabara imbabare ko wahuje ku isi muri Afrika no mu Burundi bari baramutse babagendera kuri uyu wa kabiri baremeza ko ico kibazo gishikirizwa n'abajejwe intwaro bakizi bagashikiriza ko ari imfashanyo zimirije guta ngwa muri ico gice Jehome Ndereyimana
Muri uru rugendo rw'iminsi itatu mu Burundi icegera c'utwara inani z'imiryango itabara imbabare ku isi Nina Sorikovic akaba yaragendeye ibibanza bibiri kuri uwa kabiri icabatayizabo kubera imyuzurira y'uruzi rusizi n'ikiyaga Tanganyika yo mu Gatumba komine Ntahangwa intara ya Bujumbura ubikaba irahitwa Gateri komine Bukinanyana n'ikibanza ca Cishemere komine Cibitoke gishikiramwe impunzi z'abava muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo uruhande rw'abajejwe intwaro muri ico gice Said Nkurunziza atwara igisata ca komine Bukinanyana mu byo kijijwe harimwo agate ya kazi na muntu n'imibano yashikirije ko akiri bigoranye nk'ubukene bw'amazu tubakiye neza naye hari akaba tubakiye impome
benshi baronsaho bakika umusaya ariko hariho n'indi miryango itarakunda yuko baronswa amazu babamwo murabona yuko n'abafise ayo mazu yakikujwe n'amashitingi byo babyiza babubakiye impome barafise abana biga ku mashuri y'abakiriye ngaha ya leta aho usanga ibikigiri ari byinshi cyane mu maklasi aho byasabwa yuko bishoboka bakagurira hasi reka mbere bibaye ngombwa bakabaronsa intebe zo kwicara kugira ngo abana ntibige bicaranye ko
Anselme Katiyunguruza umunyamabanga mukuru umuryango utabara imbabare kuri Ruje mu Burundi akaba yemereye ababa muri site Gateri ko ari imfashanyo abo bashitsi babazaniye igihe gutangwa mu minsi ya vuba
abafasoni batari bake muri mwebwe bakerebutse cyane muri bijya bikorwa byo kwiyunganya abo bazoronka umutahe hanyuma ugwaruka rwose rije ku mashuri tuzobaha ibikoresho by'ishuri bavuye ku ishuri tuzokwemera ko baguma bayerera hirya no hino dushaka yuko tuzobategura ikibanza bazobandanya kuronkeramo ubuntu urabona ko muri kubugaragwa twivuza yuko tuzogira amapiginyeri kugira dutere ibiti bitu matugira kayaga keza
ikindi kibanza bagendeye nigishikiramwe impunzi z'abava muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo zihunga intambara naho nyene akaba yari kuraba uko babayeho muri iki gihe hamwe n'ivyankenerwa byihutirwa site Gateri ikaba yatanguye kwakira abatayizabo kubera imyuzurira y'uruzi rusizi n'ikiyaga Tanganyika mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2024 aho hashikiye imiryango 1026 naye ikibanza cishemere gishikiramwe impunzi z'abahunga intambara muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo cyatanguye kwakira mu 2018 mu kwezi kw'icumi ahatanguranye ababa amajana 8
Jerome Ndereyimana urakenuye ari na hano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12:36 abafashije kuyatororokanye ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiya bona Yesu yafashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu n'agahwane